mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018 muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka taramije ibiganiro byo kuri no saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Kambere twagira dushimira Imana yuko izindoto za ntabareza zishitse aho bukera guca ryarekorwa ry'abanyororo twamye twipfuza guca ritangira.
Uyo ni Jean-Marie Nshimirimana harongoye ishyirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo avuga ko abanyororo amajana ne bagiye kurekurwa hisunzwe ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Abo banyororo muri iki gihe bariko bahabwa inyigisho zitegurwa n'iryo shyirahamwe ntabariza. Reka tuahere kumakuru avugwa hirya no hino ku isi mbere yuko tuja kumakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abicishije kuri televiziyo y'igihugu umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yasiguye ko ashimye gutanga imihoho mu ntumbero yo gutorera umuti imvururu za politike zimaze igihe zivugwa mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'2016 hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza leta ihari. Desalegn yavuze kandi ko anatanze imihoho mu burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi Ethiopians People's Revolutionary Democratic Front. Mu majambo yiwe yavuze ati abatari bake barishwe abandi barangazwa inyubakwa zirabomogwa ariko intambanyi ni nyinshi ku matohoza ataho yegamiye. Umugambwe uri ku butegetsi muri Ethiopia EPRF wavuze ko wemeye ukwegura kwa Haile Mariam Desalegn. Hasigaye ko inama nshinga nkenguza amateka nayo ivyemeza. Haile Mariam yiwe imyaka 52 yari mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere kuva mu mwaka w'2012. Abanyetiopiya bagera ku majana indwi bararekuwe muri zino ndwi ziheze inyuma yo gufungwa bagirizwa kugumura abandi biciye mu myiyerekano. Andi naho inama nshinga amateka muri Afrika y'Epfo yemeje Cyril Ramaphosa nka perezida mushasha w'icyo gihugu. Asubiriye kuruno wa kane Jacob Zuma yatanze imihoho kuri uyu munsi wa kane nyuma yo kuremegwa n'umugambwe uri ku butegetsi arimo ANC. Zuma w'imyaka 75 y'amavuko yaramaze imyaka 9 ku butegetsi yabandanyije gukwagirizwa ruswa no kuhungabanya amatungo y'igihugu. Ramaphosa yemejwe ntatora ribaye kuko nta wundi mukandida yigeze atangwa ngo bahiganwe. Ivyo vyatangajwe na prezida wa sentare ya Magwenge mu ngoro y'inama nshinga amateka mu gisagara cha Cape Town. Ayo namakuru akomeye bra
uruhagarara
rahomiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohave bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusore ko nanje nkaba umurengero mafu.
Nigikina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage n'abandi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamena niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbere ko tubandanye ku makuru ka tubumvishe kano karirimbo mpakanya. Oh, oh. Zaga dis. Double G once again. Bad boy chill. He come you said. Did it again, we did it again. Yeah, yeah. Music. Yeah, yeah. Sinamanguvu na kenshi. Kenshi. Mugatira cash, cash. Himva mama jumbo mesh, mesh. Bega yaruza mi u chess. Kamu nganyanga kugira. Ataku nyiringa giza. Nazi kukuraba ngabi kugira. Ukahewa kunyini giza. Jinda sabzu makanya. Mubariri kine ya maganya. Baby makanya kugira uko nkwiyumvira buringanya ukuri hari byinshi mfise numva shaka kuvuga umutima wanjye ugeze ahatimba iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva mutunu bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva. Makanya ndabiko giri hari na umufusha. Makanya tu yake hari vizishinu mvusha kakukukia. Makanya mugire ivzu mutimo wanji wa mumbarira. But baby give me one time, got something to tell you. I don't wanna waste your time. Please, baby, let me talk to you. Beku kidu huyu talk manayamu. Makanya jemirambo bazangich kwa ninuni. Wena kutagira ngumu emuvanu. Makanya mukugibuka kunanchindu munu. Makanya nkwibariza impamvu buri joro ari wewe nduta. Makanya nkubwira ingene mbona bakubwa bose ubaruta. Ni wewe mazi meza jenifuza kugumara inyuta. You always in my mind, be what always in my mind. Umutima wanje warautwaye. Mubonye niyumva ukuntu, niyumva mutunu. Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva. Makanya ndabikubwira hari na ubumfusha. Makanya tu yake hari byinshi numva nshaka kukubwira. Daboje kwa karirimbo kari mpakanya. Makuru kwa Radio Ijwi ry'Amerika arabandanya mu Burundi. Abanyororo bo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi baharugwa kuri 400 buca barekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Aba bafungwa bariko barahabwa inyigisho zibategura n'ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo. Umukuru w'ishirahamwe ntabariza avuga ko babategura kugira ntibazosubire gukora ibyatumye bagaruka ivyo tuma bagaruka mu ibohero. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze.
Abo banyororo buca basubira iwabo bahabwa nyigisho zitandukanye. Izo nyigisho zizobafasha gusubira mu buzima busanzwe nkuko Jean Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza abimenyesha.
Bwa mbere twagira dushimira Imana yuko izi ndoto za ntabariza zishitse aho bukera guca ryarekogwa ry'abanyororo. Twamye twipfuza guca ritangira mazi neza yuko ababene wacu buca barekogwa bagire baje mu gihugu batabi bamaze mu minsi kuko iminsi bari bamaze ngaha bazosanga imico n'imibano aho bari babaye ibintu byarahindutse ari byinshi. twazanye rero abahinga mu mitsimi ba bizi by'imibano abahinga bize ibyo kuraba zangwara zo mu mutwe n'ibindi nabiza amategeko kugira bagende babatekere impanuro
imbere yabo bahinga bagendanye nurongo yishira hamwe haza uwize amategeko ari nayo abarekura canke akabafunga Eme Justice ya Mugisha n'umunyamategeko wishira hamwe ntabariza
tujye kwasigurira hanini ivy'amategeko tubahimirize kuvyitaho kubisoma kuko birahari ngaha nawo bavyima biri mu ndimi zose haba mu gifaransa canke mu kirundi batahe babizi ndetse abazobibura baze batwiture biture ntabariza baze tubibasigurire canke tubibahe abashaka kuvyisomera abavyisomera
twaduta muwa tubategekanirije
tujye natwe twategekanije kubera byabaye ibintu byihutirwa ntitwari tuzi ko bagiye kuzosohokedru ariko umwanya uwo ari wo wose turasiga contact barashobora kuduhamagara tukatubahereza
abagiye kurekurwa barakenera kandi no kunagurwa mu vy'imibano Korineza Evera n'umuhinga w'ishyirahamwe ntabariza mu vy'imibano
tugiye kubumvisha yuko ahubwo ubunyororo bagize atari kugira ngo berekane ko ari ibintu bihambaye ngo bace bagenda mu mibano barinda ibintu byose ahubwo bagiye kubimboneza baha impanuro abandi bavuga ico babonye kandi ntidutera kamo abanyororo gusa ariko kandi turatera kamo n'imihana bagiye gushikiramwo nabo bagiye kubana nabo ababanyi imiryango abagenzi kugira ngo babone yuko umunyororo uvuye umunyororo arari umuntu nk'abandi si ukuvuga yuko bari kivume ngo bamwinube bamutunga urutoke kuko iyo bamufashe nabi bisubira gutuma asubira muri bya vyaha nyene yari yarabohewe
inyigisho z'imibano zunganirwa n'izijyanye no guhindura inyifato ku munyororo arekuwe ntabariza kitwaje kandi Mugisha Ange Nadege umuhinga wacu mu by'inyifato
hama nkuko turizi mu gashona ahantu umuntu yigira ibintu byinshi ahuriraho n'abantu imico myinshi ahoreye ashaka kuhava yize nko kunywa ibiyayura mutwe nko kunywa inzoga z'umurengera izo biti ni drink n'ibindi hanyuma yashika hanze bikunyuka bivanye naho ya java twebwe rero twaje ngaho kugira tubahitwa tekera agaseke k'impanuro tukungene bo kwirinda ivyo bintu tukabasigurira ingaruka mbi z'ivyo biyayura mutwe ku mubiri wabo no mu mutwe no mu kibano ingaruka zizo biyabira mu mutwe n'inzoga z'umurengera
ni ijambo ryo kwifuriza umwaka mushasha abarundi bose umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza niho atangaza icese ko atanze ikigongwe ku banyororo kubera icyo kigongwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko abazorekurwa bashika ku 2000 umukuru w'ishyirahamwe ntabariza avuga ko icyo gitigiri gishobora kunarenga
ibitigiri by'abazotaha ejo ngaha muri bohero n'abashika 800 ariko turazi neza ko biziyongera kuko umukuru w'igihugu yari n'icyo bana umukuru w'igihugu yavuze ibitigiri bishika 2000 ariko turabona yuko azotaha 2000 birenga hafi bishika 3 mbere niyo na 3 bishobora kurenga kubera hari abasanga ijyanye ngo bijyatege kujyasohotse bamaze kuja muri kategori cyangwa mu kimo mu mugwi wabo nyenicubahiro yari yaravutse
tubibutse ko abagirizwa ibyaha bikomakomeye batarabwa n'iyo ngingo y'umukuru w'igihugu navyo nk'ibyaha vya genocide ivyo mu ntambara ivyo gushurashuza abakenyezi n'abigeme ku nguvu guhohotera kirimwa muntu n'ivyaha vy'agahomera bunwa kuri uyu wa gatanu leta akaba ariho izotanguza icese gushyira mu ngiro iyo ngingo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco aho mu Burundi dukubitira mu Rwanda kuri uyu wa kane mu mikino yo guhiganwa ku makinga shampiyona ya Afrika irabandanya mu Rwanda Jean Claude Munyandinda arabidushikiriza
kuri uyu wa kane mu mukino wo gusiganwa ku magare shampiyona ya Afrika irimo kubera mu Rwanda yakomeje abakinnyi basiganwe barushanwa gukoresha ibihe byiza buri wese ku giti cye ari byo bita individual time trial mu rurimi rw'icyongereza cyangwa course contre la montre individuelle mu gifaransa buri gihugu cyaserutse cyabaga gihagarariwe n'abakinnyi babiri muri buri cyiciro mu cyiciro cy'abakobwa b'abangavu umunya Eritrea kazi Desiet Kidane niwe waje ku isonga ibirometero 18 n'igice bagombaga gusiganwa abinyanyagira mu minota 31 amasegonda 34 yakurikiwe n'abakobwa muri Ethiopia ku mwanya wa kabiri ndetse n'uwa gatatu aribo Tsadkan Kasahun na Zaid Hailu. Mu basore b'ingimbi umunyarwanda Yves Nkurunziza yegukanye umwanya wa kabiri azakurikiye Biniam Girmay wo muri Eritrea. Yves Nkurunziza atangaza ko yaje yiteguye kubona umudari wa zahabu ariko n'uwa feza nawo ngo arawushimira Imana.
Njye utangira ameze neza kuko ubu ngubu byari ibintu bitoroshye cyane kuko gutwara umudari w'ibwami na kimwe kuri si international naza ntwara mu Rwanda ariko nyine nabwo ni ishema kuri wenda ku gihugu cyanjye kuba natwaye umudari. Ni ibintu bishimishije cyane kuko n'ejo twaraye utwaye n'uyu munsi numvaga nshaka zaba ariko nyine ntabwo byaje gukunda.
Mu rwego rw'abagore, umunyeritereyakazi Debesay Musana ni we waje ku isonga mu gihe umunyarwandakazi waje ku mwanya wa hafi ari Beata Ingabire wabaye wa kane. Tugiye noneho mu cyiciro cy'abagabo, kabuhariwe Debesay Mekseb wo muri Eritrea ni we wakoresheje ibihe byiza kurusha abandi, yegukana umudari wa zahabu amaze gukoresha iminota 53 n'amasegonda 25 mu rugendo rw'ibirometero 40. Wa kabiri yabaye Jean Bosco Sengimana w'umunyarwanda, ku mwanya wa gatatu haza mugenzi we Areruya Joseph. Uyu Areruya avuga ko kuba abakinnyi b'u Rwanda barimo gutsindira imidari ari ibintu byo kwishimirwa, cyane cyane ko hari ibihugu na n'ubu bitarabona umudari n'umwe.
Uyu munsi nashimira Imana ko byiza tubashe kurangiza muri top 10 kuko yari yo ntego yo gutsinda umudari, cyane no gushima ko dutsinze umudari ngo tutabonye wa zahabu. Gusa umuhanda warumeze neza nacyo twawe nacyo nabishimira Imana kuba byiza turanga turabanyarwanda kuba nta n'uwaguye kuba tugeze byiza turi bazima twese. Intego ari gutsinda umudari wa zahabu ariko nubwo tutabigezeho ndakeka u Rwanda rumeze kugira ngo rushimishije. Ntabwo twigeze rupfa kubona umukinnyi wa kabiri bitangiye kuba, ndakeka nubwo atari njye uzamuba ariko ikindi gihe tuzi ko tuzasinda umudari wa zahabu. Ikintu nabizeza twatangiye neza n'ubu turacyashaka imidari kuko hari ibihugu byateze indege bizanga bije gushaka imidari, ntabwo birayibona. Urumva twebwe turi mu bantu ba mbere bamaze gufata imidari myinshi. Ubwo urumva icyo nakizeza abanyarwanda ni uko kompetisiyo imwe isigaye tugomba gushakamo undi mudari byibuza umwe kugira ngo tubashe kugera ku ntego twihaye.
Areruya kandi avuga ko kuba Debesay Mekseb yabarushije nta gitangaza kirimo ngo kuko ari umukinnyi asanzwe yubaha.
Debesay Mekseb ni umukinnyi umenyereye mu Rwanda, baramuzi cyane kandi ni umukinnyi uri professionnel. Ubwo urumva kunsinda ntabwo ari agatangaza kuko aba mu World Tour kandi njye ndacyari mu ikipe continental. Ubwo urumva hari ikintu kinini andusha, hari experience andusha, ndakeka wenda ari cyo kintu navuga kuri Debesay ashobora kuba andusha kuba byiza ari professionnel.
Muri champion ya Afurika mu mukino w'isiganwa ku magare irimo kubera mu Rwanda kuri uyu wa gatanu hateganyijwe ikiruhuko. Kwa gatandatu ndetse no ku cyumweru abasiganwa bazakora urugendo rurambuye bazenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze Claude. Mbega ibintu byifashe bite muri iki gihe mu Burundi ku bijyanye n'umutekano hamwe n'agateka ka muntu? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean Baptiste Baribonekeza ayoboye komisiyo y'igihugu yigenga ijejwe agateka kazi na muntu, hari mu kiganiro muri Isanga tubatega amatwi.
Murakoze cyane. Muri rusangi itangazo twashyikirije kuwa gatanu w'indwi iheze ryari igerekeye ukuntu tubona ibintu byifashe mu gihugu na cyane cyane mu gisata cy'agateka kazi na muntu kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika rero no mu ntango z'uyu mwaka kuva utanguye. Hanyuma rero nk'uko twabishyikirije bikaboneka ko muri rusangi umutekano wifashe neza mu mpande zose z'igihugu kuko tugiranije n'uko twabibona mu minsi yahera nta bintu bica ivuta abanyagihugu tugize imisi tubona kandi haraciye amezi menshi. Ikindi twashyikirije muri ubwo bwego nyine n'uko twaravuze ku bijyanye n'ushaka ngene tubona ibikorwa bya politiki biri kubirabandanya. Turavuga ku bijyanye n'integuro ijyanye no guhinyanyura gwizwa shingiro, turazi rero ibikorwa birakogwa, tukabona imyitwarire ko ivugwa, tukabona ko nazo nyine muri rusangi biriko biragenda neza. Ariko rero turashimangira turavuga duti CNDH rero naho biri uko nk'umugwi w'igihugu turashigikiye cyane amahoro n'umutekano muri iki gihugu, turashigikiye iteka n'itekane ku Barundi bose. Turashigikiye ko agateka kazi na muntu kwahirizwa mu mpande zose, kandi turashigikiye ko ishaka ry'abanyagihugu ryubahirizwa. Hanyuma rero tugahanura abariko barategura icyo gikorwa hamwe n'abandi bose byega gushyira imbere ineza y'Abarundi, ntibashyira imbere inyungu zabo cyangwa inyungu z'imigwi imwe. Ikindi twavuze nuko turavye nko mu gisata cy'imibano twisuze cyane cyane ibyo tubona tuvuge ku ngisata cy'indero, turavuga turavye amahinduka yagera muri imisi harimo ikwiragizwa ry'abigisha ba leta mu gihugu cyose mu ntumbero kugira ngo intara zitahorana bigisha bakwiye zishobore ku kubaronka turavuga ko cyo tugikenguruka hanyuma turavuga yuko ari viza ko ubushikiranganje bukomeza kumviza rero nkabo babafise ibibazo bavuga bati nyabunaje naho biri uko bashize kure cyane cyane bantandukanje n'umuryango mu buryo budahita ngo bunyorohereze nazo nyine twaragize icyo tubivuze ko
nutuhe tunenge mwa mwarabonye mu byo mwatangaje
ahanini muri rusange twabonye yuko utunenge ari two duke muri rusange nkuko twabivuze urabona yuko ugiranje n'imyaka iheze ubu ibintu byifashe neza cyane nubwo ati ni nk'igihe ushane mbere ugira ngo nige twabona mu myaka yeruka ahanini igikomeye mu bijanye n'utunenge tubona twebwe ni yuko ubona yuko umengo mu banyepolitike hagumaho icyo kutumvikana neza hakagumaho abumengo baravuga ati no twe duhagaza aha hanyuma bikanka ko baheza ngo bahindukire naho uwo basanzwe bakumbure bagira ati ibyo bapfa abari karavuga ukuri kumva ko badashaka kumwumviriza bigatuma rero umengo naho abanyepolitike baba bafise ukuri bashobora kuja hamwe ngo bumvikane bagire icyo bashitse ko cubahiriza abarundi bose ahanini nico mu byo twashikirije tubona muri iyi minsi gikwiye gukomeza cigwa ikindi muri rusange ni ingene tuvuga nti uwo mugambi ujanye no guhinyana ubwiza shingiro nawo nyene duhamagarira abantu yo kwisunga ineza y'abarundi bisigura yuko atawo kigira gikorwa ciwe bakagira gikorwa cy'igihugu hanyuma rero niyo habaye amataka abantu bagashobora kwitura sentare bakumvikana ivyo tubivuga kubera yuko twumvije nyitwarariko ivugwa ucisanga umengo abantu barashaka kwikorera ibintu uko bavyumva batabanje kuja inama munyuma rero gacisanga iyo amatati yadutse nk'ivyo twabonye haba ingozi canke mu Kirundo canke mu Rumonge nko kujya tuvuge no mu kushiraho iby'amigwi ijeje kwandika abazotora bujanye n'abayigize canke bujanye n'ivyo bakora ukamengo abantu bihuta kwihagira aho kwitura sentare ahari ngo twasaze yuko umuntu wese yiba afite ikintu kitamutomokeye yo kwitora sentare hanyuma bagashobora kumutunganiriza kuko byinshi twibaza yuko bizogenda bikimugwa biciye mu nzira y'intahe mu nzira yo kuja inama n'ingingo hanyuma binaniranye abantu bakitora sentare nico twashikirije mu bisanzwe
mu gihe igikorwa cerekeye referendum kwihinyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro kiriko kiraba hari amakuru avuga ko hoba hari abafise nk'impungenge n'ubwoba ko boba batera ubwoba ngo mu gihe batoba batoye ego iryo referendum hari amakuru umwe wamufise mwebwe ku vyerekeye ivyo
oya nta makuru nka turaronka ibyo twashubiye kura nkuko nabivuze twarumvise abantu bashika kuri batandatu barafunguye mu Kirundo hanyuma abantu bo ibyo batubwira bavuga bati batwagiriza yuko turi ko turigisha guhakana no kuvuga oya kwibwiriza shingira abo bantu rero uwegereye ukabumviriza bavuga ivyo ariko wagenda kora muri dossier ukumviza n'abajeje ubutungane ugacusanga n'ivyo aba bakoze muri aho babaye n'ushaka hanyuma rero hagize ingingo ifatwe yo kubafunga ugacusanga bagomba kuvuga bati nyabuna twiba ariko baduhora ivyuziro vyacu vya politiki cyane cyane ikijanye n'igizwe gashingiro ikindi twabonye ni icyo mu Karusi cyaho usanga abantu bafata ubutumwa nabi ugasanga mu guhimiriza abantu mu kuja tubwe kwiyandikisha gutora bashaka kumbure kubahatira ko kandi batabishaka mugabo si ikintu kiri henshi ataraha mu Karusi twacumvise kandi nyine bazaye ko ari umurongozi wo hasi aba yumvise ubutumwa nabi hanyuma agaheza ugasanga yabushikirije nabi cyane cyane yabikoze nabi abantu bagacika ivuta umuntu mbere yo kumengo kujya kwiyandikisha gutora ni itegeko ariko nibaza ko insiguro ziriko ziratangwa n'abarongozi hirya no hino ni insiguro zumvikana zivuga ziti kwiyandikisha ni iteka ry'umurundi wese na cyane cyane yuko kwiyandikisha muri referendum kandi bitanga n'uburenganzira bwo kuzotora mu matora y'2020 bireka ko ari igikorwa rero abarundi bose kibara ariko rikabiteka ku muntu nsaba gahato muri makero tubona yuko biriko biragenda neza muri rusange. Ikindi novuga gusa n'ikigero cha bajya amaze kuboneka y'ukusanga bagira udukosa mu kwandika amazina y'abantu hanyu cyane n'ikibonye ngozi no mu ntungahujumura nako mukina ariko twibaza yuko nabo nyene usanga ari abantu kumbure baba bari kubarakora ibintu badategera neza tukibaza ko rero cyane cyane ajya gwe gose nigo kongereza insiguro ruha abakozi barwo iyo bagiye gukora kijya gikoko niko bagihambaye ntihagira nkashamwe udukosa uko udukosa izina ry'umuntu ryanditse nabi munyuma rero heza ugasanga ageze gutora kumbure ntashobye kwibona kuri kuri list imaze gusohoka ugasanga biteye ingorane aho ni baza ko insiguro zikwiye zotanga kandi turashigikiye uko mu gihe bigaragaye uko umuntu yabigize abishaka yoheza agafatirwa ibihano bijyanye n'amategeko gutyo n'abandi bagafatira akarorero icyo gikorwa bakakomeza kucita kuko igikorwa kija mu neza y'abarundi bose.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Vitali. Vitali uratwumva?
Ndabumva.
Watubwire irindi zina naho hamagaye uri?
Nitwanira ndegura Vitali mpamagaye ndi bujumbu ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Akabazo cyangwa intererano?
Icyo mbona nk'intererano nuko umva bitamaze kubitegeka kujya kwiyandikisha nibaza ko ata muntu yoburagiza abantu ngo nibaze kwiyandikisha ku nguvu kubera kwiyandikisha biva ku mutima n'icyo umuntu atera kiva ku mutima.
Murakoze. Aho muhavuga iki Jean Baptiste?
Ndashimiye Vitali kucyumvira ashikirije kandi cyumvikana cyane ariko ahanini nibaza yuko ari icyumviro nari namaze kugira icyo ndakivuze ko kwiyandikisha ni ubushake bw'umuntu. Nta muntu yohatira undi kujya kwiyandikisha kandi nibaza yuko nk'uko nabivuze ndetse ijyana kwita kayizore yabaye mu karosi aho ugari umuntu yadukije navyo tubona ariko rero kuvuga ko ari uburenganzira ni ikintu gikomeye cyane ko abantu bavyumva yuko ari iteka ku murundi wese kuko mu gihe n'ikibazo kiba kibajijwe kicega abarundi bose hanyuma rero umuntu akavuga ati ikibazo ndacyumvira kwiki nibaza yuko harabaye icyo nuvuga guharanira agati ka muntu ngo muri iki gihugu bikomeye cyane ku buryo abantu bavuga bati twakeneye ubwisanzure bwo kuvuga icyo twiyumvise muri iki gihe akaryo kabonetse kuvuga icyo umuntu yumva sinumva yuko ariho umuntu yo cavuga ngo nyabona jeje ntibindaba misanzu biraturaba twese kandi je ndibaza yuko ari byiza yuko abantu bose baheza bakaronka ako karyo akakoresha neza bikabiteka ku murundi bikabiteka ku barundi ariko kandi ntihagire umuntu abihakirwamo no kuvuga abantu bakagenda ku bushake bwabo kubera nkuko nabivuze ari ikintu cyiteka kuri twese ikintu cy'umuntu.
Murakoze. Christiani duteye akamo. Christiani uratumva?
Ego ndabumva.
Mwatubwira irindi zina naho mahamagaye mutumbeye?
Je nitwa Nkurunziza Christiane.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ego nashaka kubazo kubyerekeye bijye nyene byo ibinyo byo kuja kwiyandikisha. Biravugwa ko ngo utazoja kwiyandikisha ngo hazoje igihe ngo nahazo ari nko mu rugendo bashaka kumuhagarika ngo kubera ngo atiyandikishije. Je nashaka mbaze ko nibaza ko kuja kwiyandikisha ko ari ku bushake bw'umuntu atagahato kojamo. Hama bakavuga ko utazokwiyandikisha ndetse batazomusaba ni na karangamuntu bazosaba ako gakaka. Kuvuga ko n'uzo bagiye kwiyandikisha tuzoba tugiye kwiyandikisha kubera ubwoba. Je nibaza rero ko bo tureka umumwe wese akagenda kwiyandikisha kugushaka kwiwe atagahato karimo. Nibaza ko ibyo nyine gushiramwa gahato bariko bashaka kuduhahamura n'ivyo nyene bariko baravuga hariho abafise ubwoba uzosanga hariho n'abariko barahunga kubera ubwoba bw'ivyo bintu. Nibaza rero yuko bo tureka umumwe wese akagenda ku bugombe bwiwe atagahato karimo.
Murakoze.
Murakoze namwe.
Mubivuga ko iki Jean Baptiste?
Icyo uyu mufasoni avuze numva gishushe n'icyo uheruka yaravuze. Nibaza ko hariho ibihuha abantu bashobora gukwiragiza mugabo nta mutegetsi n'umwe canke umuntu n'umwe afite icajejwe ngaha muri iki gihugu ashobora kuvuga yuko iyo hava abuze umuntu yaja canke icakora ngo ni kubera atashoboye kurangura uwo mugirwa ukomeye cyane ariko ku Barundi.
Radijwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hone naho doraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Muri studio indwi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro. Ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.